VOA. Radio Ijwi ry'Amerika. Mwirwe neza nshuti, turi kumwe mu biganiro makuru tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikro. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusa. Mwirwe neza,
kaze mu biganiro byacu.
Idashiramwo ibyo leta yagiye irashikiriza n'abandi banyagihugu bagiye bavuga ko bagiye barashikiriza ntibigeze babishiramwo.
Uyo ni umushikiranganji ajejwe agateka ka muntu mu Burundi, Martin Nivyabandi, yiyamiriza icegeranyo c'abahinga bishyirahamwe ubuzima ku Burundi.
Inaha muri Amerika, abayobozi mu mujyi wa Charlotte muri leta ya Carolina ya ruguru nta mugambi bafite wo guhita bashyira ahagaragara video zafashwe kwa kabiri ubwo polisi yicaga umugabo w'umwirabura.
Abagwanyi b'umugwi Ashabab bavuga ko bagize igitero ku biro vy'igipolisi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Kenya hafi y'urubibe na Somalia.
Urugaga rw'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu rwahamagariye abayobozi b'ibihugu byo muryango wa Afrika yiyunze kureka umugambi bifite ho gusaba ibihugu biwugize kuva mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga.
Aya makuru n'ayandi twabateguriye turayabashikiriza kubyo bunonosoye mu biganiro byacu kuri isaha mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abategetsi bashinzwe gucunga hiyubahirizwa ry'amategeko mu mujyi wa Charlotte muri leta ya Carolina ya ruguru ntibarimo kwihutira gushyira ahagaragara video zafashwe kwa kabiri ubwo polisi yicaga umugabo w'umwirabura. Cyakora aho abategetsi bazubahiriza ibyasabwe n'umuryango w'uwo mugabo wishwe barebe video mu mwiherero. Ibyo byavuzwe n'umukuru wa polisi mu mujyi wa Charlotte na Mecklenburg Kerry Putney hari mu nama yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane. Putney yavuze ko kuva yanze kuva ku izima ntashaka gushyira ahagaragara video ku mpungenge z'uko bishobora kubangamira iperereza. Cyakora yanyuriyemo abanyamakuru ibyo yabonye, ati video nta kimenyetso gihamye yampaye ko umuntu yarimo gutunga imbunda. Abategetsi Charlotte bavuga ko nta mugambi bafite wo guhita bashyiraho ibihe by'umukwabu nyuma y'amajoro abiri y'urugomo rwakurikiye iyicwa ry'uwo mugabo wari ufite imyaka 43 y'amavuko witwaga Keith Lamont Scott. Aho ni nyuma yuko guverineri wa Carolina ya ruguru yatangaje ko umujyi wa Charlotte uri mu bihe bikomeye kandi akaba baroherejemo abasirikare ba leta nyuma y'imyigaragambyo yabayemo nyine urugomo hakaduka ubushyamirane hagati ya polisi ishinzwe umukwabu n'abigaragambyaga.
Tukivuga kuri iyo nkuru, imwe mu nyishu ku ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera rigigwa n'abapolisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikoreshwa ritera ryiyongera ry'amakamera afata amasanamu abapolisi bambara ku mubiri mu bice byose by'igihugu. Igipolisi kimaze igihe gifise mu modoka zayo kamera zifata amasanamu mu gihe baba ariko barangura imirimo yabo. Yamara kamera bambara ku mubiri zerekana neza kurushiriza ukugene abapolisi bavyifatamwo mu gihe bari kumwe n'abanyagihugu. Kubera iyo kamera mashasha hari ibibazo ku ofisi uburenganzira bwo kubona ayo masanamu muri leta ya Carolina yo mu buraruko, aho imyerekano yadutse inyuma y'umupolisi arashe umwirabure mu gisagara cha Charlotte. Itegeko rishasha ryagiye mu bikorwa ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze rivuga ko amasanamu afashwe na kamera abapolisi bambara ku mubiri adakwiriye gushirwa habona. Ivyo vyerekana ko ari zindi ntambamyi kurekuriwe kubona ayo masanamu. Ayo masanamu ashobora gushirwa habona gusa mu gihe sentare ibitegetse. Abashigikiye ikoreshwa ry'ayo makamera bavuga ko afasha gutuma abapolisi bakorera habona, abanyagihugu nabo babona ubwabo ivyabaye aho kuzera kubiba vyatangajwe n'inzego z'igipolisi. Yamara hari abagabisha ko amasanamu y'amakamera yambagwa n'abapolisi ku mubiri ashobora kuterekana ko ibintu byose byagenze kandi ko bishobora gutuma abapolisi banebagurwa mu buryo budakwiriye.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urugaga rw'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuri uyu wa kane rwahamagariye abayobozi b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika yiyunze kurekaho umugambi bifite wo gusaba ibihugu biwugize kuva mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC. Mu kwezi kwa kane kumwaka ushize Komite ya Afurika yiyunze yarateranye isaba kuva muri ICC uretse gusa igihe urukiko rwakuzuza ibintu bitatu bisabwa kimwe mu bisabwa n'ubudahangarwa ku bakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bo mu nzego zo hejuru kugira ngo badakurikiranwa urwo rukiko ruyobowe n'umuryango urwo rugaga mu mbabare rero uyobowe n'umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwavuze ko ibyo bisabwa by'ubudahangarwa ari ukurenga ku itegeko rya Afurika yiyunze rigenderaho kandi ko binyuranije n'umugambi mushya uwo muryango uherutse kwiyemeza ugamije kurandura ruswa mu itangazo Stella Ndirangu w'ishami rya Kenya rya Komisiyo Mpuzamahanga y'abanyamategeko yavuze ko igikorwa cya Afurika yiyunze cyo gutesha agaciro urukiko rumwe rukumbi ruhoraho ku byaha by'urugomo ko bakorewe iyicarubozo gihabanye n'ihameremezo ry'umuryango uryo guca umuco wo kudahana n'icyemezo cyawo cyo gukora ku buryo mu mwaka wa 2016 uwo mwaka uzaba wa Afurika yiyunze w'uburengerazuba w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ivuga ko gukingira ikibaba abakuru b'ibihugu bahabwa nyine ubwo burenganzira bwo kubudahangarwa bitigeze biba mu byo ICC ishyize imbere kandi ko icyemezo cyo kuva muri urwo rukiko cyagombye kurekerwa buri gihugu ku giti cyacyo. Abahagarariye Afurika yiyunze biteguye kugirana inama n'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ejo kwa gatanu kugira ngo baganire ku buryo ibyo bihugu byava mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad yatangaje ko ingwano yihaye inkumbi mu gihugu imaze imyaka itandatu muri iki gihe izobandanya mu kindi gihe kirekire. Perezida Assad yagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Arabia Saudite, Turikiya na Qatar ko biriko bituma intambara muri Syria ibandanya mu gushigikira abagwanyi bariko barondera gutembagaza leta yiwe. Ingwano muri Syria yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu zabo. Perezida Assad ariyamiriza ivyagirizo vy'uko indege z'ingwano za Syria canke z'Uburusiya zateye amabombe ku modoka zari zitwaye imfashanyo zihitana abantu 20 ku munsi wa mbere hafi y'igisagara cya Aleppo. Perezida Assad yabwiye ku munsi wa gatatu itororokanizo ry'Abanyamerika Associated Press mu kiganiro kibagake yahaye itororokanizo ry'amakuru ryo mu burengero bw'isi ko ikirimba ciwe ku mugwa mukuru Damas ku bintu vyose Abanyamerika bavuga ari binyoma co kimwe n'igihugu ca Syria. Urusiya bwahakanye ko bwagize ibitero vy'amabombe ku kigangara mu gihe abakozi bajejwe gutanga ifashanyo bariko bakura ifashanyo mu makamyo. Perezida wa Syria Bashar al-Assad yatangaje kandi ku bitero vy'indege z'ingwano Amerika yagize ku nteko za leta mu rwiheze vyagizwe n'impaka yari yamirije ivyatangajwe na leta ya Amerika ko yabaye impanuka. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru y'amakarere tuyahere mu Burundi aho abahinga batatu bigenga bishyirahamwe ONU baherutse gusohora raporo ivuga ko ishyirahamwe ONU ryofata icyemezo cyo kwisunga ikigabane kigirindwi kugira amakungu akingire agateka ka muntu mu Burundi hamwe nuko Uburundi bwo kugwa mu mugwi w'ishyirahamwe ONU. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Umurwi w'abahinga bigenga ejo ku munsi wa kabiri warasohoye raporo isaba ko hoba umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu utohoza ityozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ukaba kandi waremeje muri iyo raporo kwa mabi menshi ahanini akorwa na leta y'u Burundi hamwe n'imirwi ishyigikiye leta y'u Burundi. Mu kiganiro umwe muri abo bahinga ava mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Christophe Hens, yahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika avuga ko abakozi bajejwe gutohoza icyozwa ry'agateka kazi na muntu bakoranye n'abo bahinga bamaze amezi atandatu mu Burundi birabira ukuntu agateka kazi na muntu kifashe kandi nabo bahinga batatu ubwabo bagendeye Burundi kabiri bakaba barabonanye n'abaserukira leta abaserukira batavuga rumwe na leta societe civile abanyororo hamwe n'abataye izabo umushyantahe Heinz avuga ko hanini icatumye uyu murwi usaba ko hufatwa ingingo zikomeye zo kwamira kugira ngo icyozwa cy'agateka kazi na muntu ntiribandanye ari uko Burundi busanzwe buri mu bihugu bigize umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu bwari bukwiye gufata iya mbere mu kubahiriza agateka kazi na muntu.
Well, we recommend that the Human Rights Council looks at the fact that Burundi is a member of the Human Rights Council and they are the
gituma twasavye kwinama mpuzamakungu ujejwe umutekano ku isi isuzuma icyozwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi ari uko icyo gihugu gisanzwe kiri mu biro by'inama mpuzamakungu ijejwe agateka kazi na muntu ati kuvyerekeye icemezo cy'ikigabane indwi nacho ni icemezo kirimo ingingo nyinshi zo guhasha zirimo gufatira ibihano Burundi bifatiye ku butunzi ati twasabye kwizo ingingo zo fatwa kuko umutekano muke urangwa mu Burundi ushora no gutandukira ibindi bihugu byo muri iyo ntara. Kuvyerekeye kandi umutekano muke ushora gutandukira ibindi bihugu byo muri iyo ntara Heinz yaragize ico avuga ku birego byatangajwe bivuga ko igihe cy'u Rwanda cahaye imyimenyerezo ya gisirikare impunzi hamwe n'ibigwanisho kugira ngo izo mpunzi zije gukora ibitero mu Burundi.
Well, the government mentioned that several times. Part of what we recommend is that
the Burundi yarabivuze akatari yake kimwe mu bintu twasabye nuko umurwi uzobandanya ayo matohoza wo kwiheza ibyo birego. Ati twebwe ntitwabitohoje idonido ariko twarasabye kwizo ibyo birego bitohozwa. Yura polisi wote mugihe abahinga bakurikiranya hafi ikibazo cy'umutekano bavuga ku mutekano uriko uragaruka buhoro buhoro ari naco gituma abatari bake bibaza igituma iyo raporo isohotse muri iki gihe hanze yagize ico abivuga ko.
Yes, I do think the overt violence is I think everybody agrees that
ati nivyo koko biribonekeza ku mutekano uriko uragaruka buhoro buhoro yamara ngo igitema kinga nuko ubwicanyi bwafashe iyi ntumbero aho usanga ubera mu ibarabara no mu kinyigiro kandi n'abahurikiye muri societe civile badahabwa akanya ko gusubira kwiyungunganya. Two bibutsa kwabo bahinga batohoje ivyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi ari batatu umuhinga ava mu gihugu ca Afrika y'Epfo umuhinga ava mu gihugu ca Colombia hamwe n'umuhinga ava mu gihugu ca Algeria.
Tukivuga kuri iyi nkuru umushikiranganje ajejwe agateka ka muntu mu Burundi Martin Nivyabandi ariyamiriza ico cegeranyo abo bahinga bashize ahabona ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ije raporo twarayirose muri leta amatrakija ninyo amatuyira bidusangana raporo by'ukuri idakwije ubuhinga bwo kunana ni maraporo akogwa kandi ni raporo terekana intambwe yatewe ko mu bijyanye n'amahoro n'umutekano ibije no kubagira cyangwa akazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uhereye cyane cyane mu kwezi kwa mbere gushika muri kino kiriringo. Tuvuga yuko rero raporo yikora yisoma umengo yanditswe n'umunyapolitike hako iba yanditswe n'umuhinga ariko nkumbe tuzoronka kanya ko bisigura neza tugeze Geneve itariki 27 kwezi kw'icenda 2016.
Iyo raporo ariko amatwi adusomira yakozwe n'abahinga bigenga aho muvuga kwiki?
Ego by'ukuri kuko abo bahinga n'abahinga baciye ubwenge cyane bigisha muri za kaminuza bakoze ahantu henshi n'imbere yuko baza icyo bita amaseve umwirondoro w'ukuntu bagiye barabara uturungikiye n'abantu b'abahinga by'ukuri. Kandi utangaje rero ni raporo batuzaniye kuko iyo raporo idashiramwo ibyo leta yagiye irashikiriza n'abandi banyagihugu bagiye bavuga ko bagiye barashikiriza ntibigeze babishiramwo. Twarana barungize turanabereka ati nimugende muvugane n'aba a muvugane n'abariya ariko by'ukuri twebwe nawe twaratangiye mu bushikiranganje kuko twagiye twumva yuko bamaze no kugenda n'abanyamigambwe bose bavugwa twarababajije baratubwira ko batigeze baza kubaraba kuko harimo ibintu bisa n'ibiteye amakenga uvuze yuko no ku kiriba cy'umukuru w'igihugu hari abantu bahatoterezwa urumva bamaze kuja kure cyane ariho duvuga rero tuti by'ukuri nk'abahinga iraporo ye baradutangaje ariko abahinga rero abari baje gukora ku rubuga n'abandi bantu hari abantu bari barungitswe babakorera kugira babagirire icyegeranyo hama cyane cyane n'ibyo cyegeranyo bakabona yuko bavuga ngo abantu babajije mu gihugu rero harimo dufite ibita mu gifaransa la culture de rumeur imwe na rimwe hagiye usanga wihenze iyo bikoze neza cushiramwe n'ivyo abandi baba bavuze
ikintu mu wamwibaza cyo cyatumye abo bahinga basora iyo raporo muvuga ko isani y'abanyapolitike ni nk'iki hari kintu mwinuba cyo bacarabaye
kwebwe ikintu kidutera makenga uri kuraraba ibirimwo nuko usanga harimwo ibintu bimwe bimwe ukagaruka kubijanye n'abahuza ukagaruka yuko wewe nyene nk'umuhinga agize gatya kazi na muntu ukavuga ko hakozwe ibyaha by'agahomera bunwa cyane cyane ugashyiramo ko hakenewe sinare mpuza makungu hama mu nyuma ugashyiramo yuko Burundi bwo kugwa mu mugwi ukurikirana gatya kazi na muntu mushyiramo mpuza makungu ni ucubona neza yuko intumbero nyamukuru nkumbure yo bariyo ahandi hoho kuko raporo bari bagize gukora raporo ya raporo muri kwezi kwa gatandatu ntacisana niyo tubona badukoreye muri kino gihe cyane cyane kandi yako yakozwe n'abantu bamwe ibyo usanga bisa n'ibitangaje cyane hanyuma tukibaza rero yuko nimba atagusamara ngo barabe neza yuko abo bari batumye ku rubuga batabikoze neza twibaza ko barabonekeje mu zindi ntumbero nkumbure murabona ya mapolitike biragoye bagashaka gusatishiramo kashiramo kagafa ashyamakana kariya kugira iyi raporo leta y'u Burundi abarundi berekane yuko hariho nyabwoko ariko twaravuze yuko twabisiguye kenshi nuko rero tutatwasiguye tutashoboye kubibona byaroye muri iyo raporo
Martin Nivyabandi umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe Frederic
Urakoze Frederic kuri inkuru Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nta mwaka w'ishuri ry'imyuga uzabaho ibyo byavuzwe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ni mu Burundi Ni mugihe rero bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi babo bari bazi ko bazatangira amashuri y'imyuga ku munsi wa mbere w'icyumweru gitaha nk'uko biteganijwe mu mashuri ya leta inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
Muri cyo kiganiro kubamenyesha makuru umushikiranganje w'abakozi n'akazi ubuyobozi bw'amashuri y'imyuga bukukira yavuze ko amashuri y'imyuga atazotangura ku munsi wa mbere w'indwiza nk'uko bamwe bavyibaza umushikiranganje Felix Mpozeriniga asigura ingene inyigisho z'amashuri y'imyuga zizogenda mu Burundi
mu bisanzwe mu mashuri y'imyuga nta mwaka kanone w'ishuri ubaho kuko ukuntu twigisha turavye icyo umuntu dushaka kwashika ko n'umwuga ashaka gukora bigatandukana rero gihe umwanya bitwara wo kwigisha uyo muntu nico twita mu gifaransa formation modulaire mico gihe rero ntidushaka kuvuga yuko umwaka uzotangurira rimwe kandi tuzi yuko udashobora guhera tuzoherera rimwe cyaturaba rero yuko buri shuri bigitunganije
mu bibazo bihanze ubuyobozi bw'amashuri y'imyuga harimo kubura inyubako zo kwigiramwo uwo mushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi avuga ko aho amashuri y'imyuga ari ivyigwa bizotangura vuba
byo nk'ubu abana barashaka kwiga bayobewe ishuri shingiro nitwo leka ngo bamara umwanya munini muhira amashuri yahora akora bisanzwe y'imyuga azobakira vuba turavye yuko ibintu byose byankenerwa bikwiye mugabo hari na yandi azotangura mu nyuma uko bazogenda yitegura aya bari ko barubaka ko azogenda arahera niko bazoza barakira abana
ku kibazo cy'ubukene bw'amashuri y'imyuga umushikiranganje w'abakozi n'akazi avuga ko ku butaka bw'u Burundi hari amashuri 111 132 ariko arubakwa umushikiranganje Mpozeriniga avuga ko ayo mashuri yuzuye mu minsi iri imbere abifuza kwiga imyuga bazoronka aho bigira ikibazo cy'abigisha b'imyuga naco nyene kirimwo mu bituma inyigisho z'imyuga zitazotangura vuba uwo mushikiranganje aratanga intumbero asaba abarongo ya makomine gufashana cyane cyane mu gutora ibisata bifuza ko byo kwigishwa aho baherereye
hariho ibisata bimwe bimwe sanga barimu bakenerwa guhugurwa kuko n'ibisanzwe nuko nabivutse aba nshobora kuguma handi ariko tukavuga tuti ibisata bigiye kugurwa bishasha twasabye yuko abarongo ya makomine bufatanya n'abarongo n'abari mu nama mpanuzi wa jambo za makomine kugira ngo batore ibisata bihuye n'ivyo izo komine zabo zikeneye
iyindi ngorane nyamukuru ihanze igisata c'amashuri y'imyuga n'uburyo bw'amafaranga mu mafaranga leta ikoresha buri mwaka ico gisata c'imyuga kironswa ibyijana ubusa n'ibice bine Diodone Gahama umuyobozi w'igisata c'amashuri y'imyuga ku rwego rw'igihugu yemeza ivyo biharuro avuga ko ni miburi iburi ico gisata coronswa ibyijana 200 kugira ngo ishobore gutanga inyigisho umushikiranganje w'abakozi n'akazi atanga umwizero ko abegwa n'ikibazo c'indero bose bashize ingufu hamwe byose bizoshoboka ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Arakoze mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka ku nkuru atugejejeho tugenda no mu Rwanda abaturage bangororero mu burengerazuba bw'igihugu baravuga ko bategetswe kurandura imyaka yabo ibirayi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa aduha ibisobanuro
Amakuru y'irandurwa ry'iyi myaka mu karere ka Ngororero ijwi rya Amerika yakesha umuturage waduhamagaye kuri telefoni mu masaha ya saa 10 z'urukerera avuga ko kuri uyu wa kabiri ubuyobozi bw'umurenge wa Kavumu bufatanyije n'inzego z'umutekano bahagarariye abahinzi b'ibirayi ku ngufu babategeka kubirandura kuko byegeranye n'icyayi tugira mu gishanga cya Mwiyanike twasanze abaturage bakura ibirayi by'uruyange
mu gishanga Mwiyanike cya Ngororero hari hasanzwe hahingwa igihingwa cy'ibirayi cyegeranye n'icyayi ndabona bagenda barandura uruyange kubera iki
Yanjurebye leta iri kututegeka ko tubirandura kandi twahinze bareba dore ikibazo dufite nyakubahwa leta nimbishaka kutwicisha inzara sinabimenya ikintu cy'ambere twarahinze imyaka tuyihinze bacama amatarasi imyaka ibishyimbo ari uruyange ibindi ari imiteja barabirandura none uri kubona n'ibirayi byacu nabyo ni uruyange turi kubirandura n'inzara gusurebye kuko ubundi butugiye kubirandura beshi bagurisha bibonera amatiki bisohokera bigira iyo hanze bitewe n'inzara nyakubaho
ibi rero aba baturage barabirandozwa mu gihe hirya no hino mu gihugu hugarijwe n'ikibazo cy'inzara ndetse n'amapfa mu burasirazuba bw'u Rwanda
intero yari imwe agahinda nakumiro
aka ni agahinda kumva ngo hano ni hemewe kandi barangiza bakatwatisha imyaka yacu twabahaye n'amafaranga bakayirandura
aha hantu hari hasanzwe hahingwa nshaka kubimenya
aha hantu ubundi teka harahingwa hakatishwa twamara kwatisha tugahinga tugasarura ibyacu nk'ubu ngubu uri kureba ibi birayi bya ruruyange cyakagombye kwera tukabisarura byeze byarangiza ndetse kuko twatisha nabo bakavuga ko batazongera kutwatisha tukahareka ariko si nibaza impamvu uzatisha wamara kwatisha ibyawe bakabirandura biteze ikibazo ko nagahinda tutazakira none namwe murebe ubusibi birayi ko bari kubitemeje bazaza kutubaza mituweli
uko bigaragara hari utuzinga hagati mu byayi twari duhinzemo ibirayi ariko abaturage bavuga ko bamye batisha na banyiri ibyayi bagahingamo ibirayi ku ruhande harahandi hanini ku buryo umwe mu bahinzemo ibirayi twasanze yashyizemo abakozi babarirwa muri 50 bamufashaga kubahiriza amate giko bavuga ko ubutegetsi bwite bwa leta bwakoresheje inama y'umunsi umwe bubasaba kurandura bwangu ibirayi barabibonamo igihombo kizakurikirwa n'inzara basanzwe bataka
ingaruka bifite nkanjyana agomba kuwakora tonesheje tuzi ibirayi none ubwende ndahakura nk'imwe n'igice cyangwa ebyiri ubwo urumva ko tone nyinda banzihombye
kuki mutasabye ubutegetsi ko bwa bareka bikera
meya se ko yari hari meya umubaje ko twamubaje akavuga ati ubukubirando nta kundi byagenda twari gukora ikizi nta kintu twagomba gukora yavuze ko tugomba kukira kubirando kuko ngo abanyakinye bazaza gusura iki cyayi ngo bagasanga gifite ubusugire bwacyo
kuranduza imyaka abaturage nk'uko bakunze kubisobanura ijwi rya Amerika bumvikanisha ko bitari ubwa none ingororero
ku matarasi garage basanga ibirayi nk'ibi biri kumera bakarandagura na nyirubwite ntibamubwire bakaza aho ibigori bimaze kuba imitondo bagatemagura ahubwo abakozi akabari bo babicyura none aho baciye amatarasi inzara yenda kubica none reba na bino bararandaguje ubwo se sinzara reba abantu bashiriye ibugande bitewe no kubura aho bahinga mwese ubu nto tugiye gupfa bwite kwishwe n'inzara kandi twari dushoboye kwihingira abana bacu bari kujya kwiga nta mwenda bari kubona nta biryo ariko bahagera ngo bana ntibakijya mu mashuri
ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bwabwirwa ijya America ko kurandura ibi birayi bwari bwabyumvikanyeho n'abaturage ndetse n'uruganda rw'icyayi rwa Rubaya buravuga ko bwabakanguriye kuva kera ko icyayi n'ibirayi bitavangwa ariko ko abaturage babirenzeho ubuyobozi bwa Ngororero buravuga ko bwameranije n'abaturage ko bagomba gukuramo ibirayi uruganda rukazabishyura bwumvikanisha ko ibirayi byagombye kurandurwa abaturage barabonye ingurane bukavuga ko bibaye bikozwe batarishwa byaba binyuranije n'amategeko kimwe mu bibazo bwana Godefroid Rwanda yambaje meya wa Ngororero yasubije yuso ngo ni ibintu baganirijwe nkuko mubivuga ntago baba bari kwijujuta babikora babikunze
rakoze cyane ntekereza ko habayeho kubikuramo batabanje kubabarira byo byabara amakosa
nitwabashije kubona bakuriye uruganda rw'icyayi rwa Rubaya ngo badusobanurire ibyo kwishyura abaturage bwana ndayambaje yijijwe rya America ko amakosa yazavuka muri kukurandura imyaka y'abaturage bazaba yakurikirana umuturage naharenganire
dushinzwe abaturage dushinzwe ubuzima bwabo ayo makuru aramusariye koko twebwe turakurikirana tumenye ngo koko hari abantu hanyuma bari bafite ibirayi birandurwa batishyuwe byo turagikurikirana tumenye ko gihagaze
gusa nkuko bamwe mu baturage bakomoza ku ngaruka z'iki gikorwa cyo kubaranduza imyaka ko hari abana batamashuri kubera inzara uyari mu kigero cy'imyaka 6 yari nagafuka ku rutugo aho baranduraga ibirayi
umwana amakuru ko utagiye kwiga
uyiburayi
utabesha waburayi none kuri hano se waje mu biki
gushaka
uri gusaba iki
abakuze bati
batwigisha gukura amaboko mu mifuka tukirinda kubinzererereza ibyo ngibyo none twaye turi kubigerageza duhinga umuntu agakora amaboko mu mufuka agahinga byamara kuburu yange tigenda urandura uzayakura mu mufuka uhinga iki uhingisha iki
gahunda nk'izi zo kuranduza abaturage imyaka hanini kubera gushaka igihingwa kimwe mu gace runaka zakunze gutanga umusaruro ariko henshi rubanda barazinenze bikomeye bavuga ko ntacyo zabafashije zibicisha inzara abaturage bangororo babwijwe rya America ko kubaranduza ibirayi huti mu cyayi no hafi yacyo ubutegetsi bwababwiye mu nama ko bushingira ku banyamahanga bashaka kuza gusura uruganda rw'icyayi kandi ko hari ibimenyetso bigaragaza ko ibyo byombi bitabangikana namakuru ubutegetsi butatomoye neza akabagira ubusa ijwi rya America Ingororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukanya turasozera makuru n'ibiganiro twati bafitiye kuri isaha ya mara imbere yaho reka tubibutse inshamake ya makuru twabashikirije.
Abategetsi bashinzwe gucunga ibahizwa ry'amategeko mu mujyi wa Charlotte muri leta ya Carolina ya ruguru inaha muri leta zunze ubumwe za America ntibarimo kwihutira gushyira ahagaragara video zafashwe kwa kabiri ubwo police yicaga umugabo w'umwirabura cyakora abo bategetsi bazubahiriza ibyasabwe n'umuryango w'uwo mugabo wishwe barebe iyo video mu mwiherero.
Perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad yatangaje ko ingwano yihaye inkumbi mu gihugu imaze imyaka 6 muri iki gihe izobandanya mu kindi gihe kirekire irije leta zunze ubumwe za Amerika, Arabia Saudite, Turikiya na Qatar kuriko bituma intambara muri Syria ibandanya mu gushigikira abagwanyi bariko barondera gutembagaza leta yiwe.
Urugaga rw'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuri uyu wa kane rwahamagariye abayobozi b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika yunze kureka umugambi bifite wo gusaba ibihugu biwugize kuva mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize komite ya Afrika yunze yarateranye isaba kuva muri ICC gusa igihe urukiko rwakuzuza ibisabwa bitatu ngo nibwo bitaba. Kimwe rero mu bisabwa ni ubudahangarwa ku bayobozi bo mu nzego zo hejuru ngo badakurikiranwa.
Abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bavuga ko bagize igitero kibiro by'igipolisi mu buraruko bushiri busiruko bwa Kenya hafi y'urubibe na Somalia. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bavuga ko abagwanyi bavuye muri Somalia bagize ibitero bitari bike baje busura urubibe ku biro by'igipolisi mu mihana y'ahitwa Hami mu gitondo cy'uno munsi kuwa kane.
Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu myinshi iranenga Sudani kuba yarananiwe guha ubutabera abibasiwe na guverinoma mu myaka 3 ishize aho abigaragambyaga bagera mu 185 biciwe.
Nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha. Ibiganiro rero byo muri uyu mwanya n'amakuru aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikoromari kumwe nanje Fidele Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese rero aho muri hose tubifurije kugira amahoro n'ibihe byiza umugoroba mwiza mwumva radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.